baby, I can call up for your love.
Muri kumwumviza radio ijwi ya Amerika. Radio ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri radio ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Oriane Tangishaka, ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Sanga. Ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo buzima, amagara n'ibindi byinshi byerekeye umwigeme n'umukenyezi. Miss Burundi umwaka w'2022 Kelinga Ruko yarayashize ahabona urutonde rw'amaparfum mashasha akoregwa mu Burundi kandi agiye kudandazwa mu gihugu n'ahandi. Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri Sanga cyo uyu munsi, aho tuzakwihweza uko gukora ama parfum bigenda gute, uburyo buvamwo muri ugo rudandazwa rubagwifashe gute, uwo ko kugira ngo umwigeme ashobore kwiha igikorwa nk'ico kugira ngo kimuteze imbere biba bimeze gute, n'ibindi byinshi tugiye kuganira mu kiganiro muri Sanga. Nkuko bisanzwe mushikiriza amanimero yanyu ku mbuga zacu, Facebook yacu ni VOA Radio yacu, aho mushaka gushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro canke mugatanga nimero zanyu tukabahamagara. Kaze mwese.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
It's the MP Record. Dr. Mash Production.
Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikiganiro ni muri Sanga. Nkuko mubizi, ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo, amagara, ubuzima, iterambere n'ibindi byinshi byerekeye umukenyezi n'umwigeme. Mu mpera z'indwi indwi turangije mu kibanza cyo kwinezerezamo cyitwa Splash mu gisagara cya Bujumbura, harabaye urubanza rwo gushikiriza icese ama parfum yakozwe n'umwigeme Kelly Ngaruko, asanzwe ari Miss Burundi umwaka w'2022. Ugo rubanza rwari rwitabiyemo amashyirahamwe atandukanye y'abikorera utwabo, amabanke, hamwe n'abayobozi b'umugambi w'igihugu PAEJ uharanira iterambere mu gwaruka mu Burundi. Umwigeme Miss Kelly Ngaruko hakora utwiwe, yikorera utwiwe, ni ukuvuga umuentrepreneur, asigura ko igikorwa cyo gukora parfum yo gushira ku isoko kitari cyoroshe, ariko ko umwete n'ishaka bituma umuntu ashika ku cyo yifuza. Ni mu gihe rero yasohoye yashoboye gukora parfum zishika kuri zitandatu, yarayashize ahabona yiteguriye gutangura kudandaza izo parfum ku masoko mu gihugu n'ahandi. Tukabaze tuti, mbega parfum ikogwa gute, urudandazwa rwayo rwinjiza uburyo bungana gute, inzira igana kwihingurwa nk'iki, kwihingura gikintu gushikaho gishitse ku isoko rusange ibimeze gute? Nivyo rero Kelly Ngaruko agiye kudufasha kumva, cyane cyane kubigeme kumwe n'abakenyezi bariko bariyumvira kuja mu rudandaza. Reka rero twakire umutumire wacu, ndabwiye ko twamaze kumuronka ku murongo wa telefone Miss Burundi umwaka wa 2022 Kelingaruko, kaze mu kiganiro muri isanga. Ego harasa ntayimwo amajwi ariko ndakumva. Kelly, urakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe. Ndakeka ko ari ubwa mbere tukwakiye kwiragijwe rya Amerika, naba ntihenze mu kiganiro nanje n'ubwa mbere ndagukeje ku mahiganwa wagiyemo ugatsinda, nongera ndaguhikaze.
Murakoze cyane. Ego n'ubwa mbere ukanda kwiteka kuba tujya tugabanya ikintu kiganire urakoze cyane kuhereza. Nashimira cyane kuba kiri.
Ego urakoze cyane, ndumva ko umurongo ushobora kuba utari kuracamwo neza, ariko ndizeye ko ikiganiro kiza kugenda neza kugira ngo twumve byinshi mu bikorwa urimwo. N'ubunye turazi yuko wari uri mu bikorwa byinshi, wari urimwo mbere yuko kino kiganiro gitangura, ubonana n'abantu benshi, ibikorwa urimo ni byinshi, ariko turifuza kumenya parfum mu Burundi ni ikintu tutari twiteze cyane ko gikoregwayo canke kigurishwayo, iyo ari ikintu gisanzwe cyakoreweyo. Turaza kuganira cyane ku rugendo rwawe kugira ngo uhitemwo kwikorera utwawe muri umwuga wo kudandaza ama parfum. Kubatazi parfum ikogwa gute muri make, duhereyaho.
Murakoze. Le parfum isanzwe ikozwe mu buryo bw'ibice bibiri bikuru bikuru, hakaba hariho ibyo bita huile essentielle, ibiba bijya mu mva biyimotesha, hanyuma hakaba mu kirundi ni ko bifaransa bita seribo, bifasha kuyivanga.
Uradutunga Kelly, ibyo uri kuravuga ni ibintu bikomeye kandi twifuza kumva neza, ariko umurongo nturi kuracamo neza. Reka dukupe hama twongere tukugarure mu buhinga bw'ivyuma, bakugarure ku murongo kugira ngo tukumve neza. Ego mwihangane gatonya, radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Reka tumire mate turagaruka.
Ijira hirya ariko mata. Niki uhinyegera ariko? Abanyabugo ngire ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe nduwe bugo.
Yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ariko birasi muhumuruka mana.
Shofe, wenda unashaka kuri uwaki rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwetu ni bugo.
Rekada.
Ndiye bugo.
Ngo wiki. Nuko mvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha ku wundi. Ya ba. Combo taxi aji.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Tubora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayinyuzwaho na
La Benevolencia Grola.
It's an MP record. Dr. Mash Production.
Holy Seven. Your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe.
Dijwi rya Amerika, turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Ka telefone kari katugoye, turi kuwe turaganira na Miss Burundi umwaka w'2022 unawe akaba ari Kelly Ngaruko. Twongere tuguhe ikaze, hama wari kuratubwira ingene parfum ikogwa muri make, kubatabyumva, kubatabitegera, kubipfuza, kubimenya, biba bimeze gute.
Murakoze cyane, nizere yuko uwo mushobora kuyumva neza. Nari kundavuga yuko harya parfum ikozwe, ndavuga n'ibice bibiri bikuru bikuru, akaba ari amavuta bita huile essentielle, akaba hari na aswa yo kuyivanga.
radijwi ya Amerika ndakeka ko umurongo wa telefone usiye gucika kuri Miss Muradutunga ku rubuga rwa Facebook turabona abatari bake matangi kutwandikira kugira ngo muze gushikiriza ibibazo n'ivyumviro turaza kongera kumugarura ku murongo wa telefone tuko turaganira kubijanye n'umwuga wo guhingura no kugurisha ama parfum mu mpera zindwi turangije mu kibanza cyo kwinezezamo ibujumbura mu Burundi cya Splash mu Gisagara harabaye urubanza rwo gushikiriza icese ama parfum yakozwe n'umwigeme Kelinga Ruko asanzwe ari Miss Burundi ubwo rubanza rero rwari rwitagwemwe n'abantu batandukanye baje gushigikira icyo gikorwa cha Miss ni mu gihe rero yasohoye parfum zishika kuri zitandatu icyarimwe yaragiye kudusigurira izo parfum izarizo ingene zikogwa akaba yiteguriye kuzidandaza ku masoko mu gihugu no hanze tukabaza tuti rudandazwa nk'ubwo gwinjiza uburyo bungana gute inzira igana kwihingura gikintu nk'umuntu ashaka gutangura umwuga wiwe iba imeze gute nibyo rero twifuza kuganira na Kelly Ngaruko abafise ibibazo n'ivyumviro murashaka kubandanya mushikiriza nimero zanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook nkuko bisanzwe murashaka no gushikirizayo ibibazo canke ivyumviro mbega parfum ni kintu mwari mwiteze ko gikoregwa mu bihugu byacu Burundi Rwanda abari mu Rwanda kumbure nabo bashaka kutubwira niba hariho izikoregwayo zitwa ngo iki zimeze gute reka rero ndabwiye ko umurongo wa telefone wiwe wakunze nawe nyine tumugarure Miss atubwire ingene biba bimeze Miss Burundi muradutunga nituzi ko ari ku ruhande rwacu cyangwa ku ruhande rw'u Burundi telefone zari zigoranye duga ku ijambo
ego murakoze na ikindi ishura ikibazo mwari mwaje kumbaza mbe hajya amafafa ari niki nariko ndasigura rero yuko ari ibi akoze mu cy'ibibiri bikuru bikuru arimo ariyo amawise de sel cyane amavuta amota hanyuma hakabamo alcool yo kubivanga ariyo ituma iyo wipompye ama novuga utaguma gufisa ayo mazi ugumana ko kamote gusa
ego none parfait byakujemwe gute kugira ngo abari cyo kintu wiyumvamwe ko ugiye guhingura no kudandaza
icyo cyumviro canjemwo ndiko ndibaza ikibazo ni nde nanje ni bikino ushaho gukora ni kirenje no terera ndiko tudakora cyangwa itoroshe kuronka aha mu Burundi n'iko nyumvira hagati ikintu je no terera n'ikintu sanzwe nkunda singira cyo cyumviro cyo gukora ayo maparfum cyangwa rero no vuga kugira ubushakashatsi ni nde byo kugwa gute kugire nanje shore kubitanga nanje
uvuze uti wabonye yuko ukeneye kugira ubushakashatsi ni byiza kumbure kubanza kwiga icyo kintu ubwo bushakashatsi bwari bugizwe n'iki warondera iki kumenya imbere yuko ujamwo muri uwo mwuga
icya mbere narondeye kumenya nde hajya anye kugira uronke parfum muhera he ishumbira gute kujya no kugira umuntu yubaka inzu yinjira indega iyo ashaka inzu hinjiramo iki nuwakisha iki nde nuwakisha umusenyi nde nuwakisha amabuye ni ubushakashatsi ndiko ndavuga mba ndarondera nde babikora gute nde nuvuga ni intamba zishobora guhura nabyo ni igihe hanyuma rero naho mbihera nigisha kuko si byo nari niga nabihereye navuga ndi muri kaminuza nahise amashuri niga ku ruhande ariko ntaza ndigisha nde ibintu bikorwa gute hanyuma buhoro buhoro nkaza ndanagerageza nkabona yuko ibyo nize nshobora kubikora mbe niko bitanga iki mbe novuga nihehe no kwa miliyoha nije jama niko none ndarondera hanyuma uko nyine buhoro buhoro ngenda ndabimenya
Uvuze ati wari kurarondera ubumenyi none nko ku muntu ari mu Burundi ari kararondera ubwo bumenyi hari ubumenyi buhanitse wari ukeneye buruta ubwo wari kuraronswa ngaho mu Burundi kumbura ashaka kuba warabwiye hanze y'igihugu cy'ukonga kugira ngo ubwongereze ko canke byose byo wari ukeneye kugira ngo utangure wari ubifise ngaho mu Burundi cyo bavyara gusabye kuva hanze y'igihugu kuja hanze y'igihugu
okay ubumenyi icambere na mbere icyumviro nakigize sinari mu Burundi nari ku ishuri niga muri Amerika hanyuma ubumenyi naburondeye cyane cyane ku mbuga ngura bumenyi ariyo no kwita internet haba hari amafaranga n'ibitabo byinshi rero nabikuye muri ibyo muri ayo maformation abari kuri internet ndabikura mu bitabo ndabikura mu kugerageza ayandi mapafa nkagerageza nkayumviriza naho nawukuye cyane cyane
ego turumva ko wari ufise iryo shaka ryo kumenya ufise n'iyo passion nuko gushaka gukora icyo kintu ariko byarasaba yuko urondera ubwo bumenyi kugira ngo uje mu nzira uzi neza inzira ugiyemo iyariyo ku murongo wa telefone abanywanyi bishwe rya Amerika hariyo nabo kuri Facebook barafise ibibazo n'ivyumviro kumbure turaza kubandanya twihweza neza uwo mwuga ni izi parfum ingene zishobora guteza imbere umuntu reka nakire Martin ntahiraja Martin amahoro neza Hello Martin turi kumwe ndakeka ko Martin telefone imugoye iracitse turaza kubandanya twakira abandi banywanyi bijwi rya Amerika ubumenyi rero miss waravuze ati waragerageje kuburonka kandi uvuga uti waranaburonse no kumbuga ngurukana bumenyi akenshi abantu bavuga bati ibyo bintu bihanitse cyane bishobora kungura ariko kumbuga ngurukana bumenyi ubu isi isigaye ari nto cyane aho umuntu ashobora kugenda akaronka ubumenyi akenshi na kesho usanga buri no kwagusa ugasanga YouTube n'ahandi uraronse ubumenyi butandukanye nawe waba warakoresheje YouTube ikagufasha kumenya ibintu n'ibindi bijyanye n'amaparfum
ego nayo ni muri bimwe byafashije muvuge neza cyane hari kabwe hari novuga ubumenyi bwinshi kuri byino mbuga kandi ndipfuza cyane ndahimirije n'abandi icyo muwa mukeneye kumenya cyose kenshi hari byinshi nk'uko muvuze mushobora kuhakura mushizemo ishaka
Ego hama muri urwo rugendo nyene uratanguye urize ibyo ukeneye kugira ngo uje muri uyu mwuga wo kugurisha amaparfum guhingura amaparfum abantu babyumva gute yubashikirije ko ivyo ugiye kujamwo haba ari abavyeyi abagenzi mu kibano kuko bamwe baravuga bati burya mu Burundi abakoresha amaparfum bazoba ari bake cyane ntabo baba baraguciye intege bavuga bate
nibaza ko no bugani nzeri bitandukanye harimo bamwe baba bazishyigikiye abandi ntibabitahure cyangwa bakambona nk'umengo nyine ikintu nyine cyo kwiryohereza nkora ku ruhande rero nuko je nari nsanzwe ndanakora nkaba nkora mu bindi bintu ataho bijanye ngira babifata gato nyine ikintu nyine cyo kuyiryohereza gahine ku ruhande hama bakandika ngo babitahura cyane
ni ukuvuga ko barabona yuko usanzwe ufite akazi ku ruhande naho bitokunda woba ukimeze neza ariko none ni ikintu ubona yuko muri kazoza kavuba canke k'imbere ari ikintu uzoshobora guha umwanya mwinshi cyane kikaba ubuzima bwawe bwa misi yose kumbure kikana gutunga
ego ndabyibaza yuko ariho bija kuko dutanguye neza niko navuga kandi ndizeye yuko tuzobandanya tuguyiza ibyo tuvuga ibyo duhingura kandi n'ibyo duha abanyagihugu sintekeranya yuko kidogo kubana kiduga kandi uko kiba kinini uko gitanga kazi nuko kenshi gisaba yuko umuntu abari hafi akabikora no vita a planta no akabari cyo nkora bimara umwanya munyicane.
Igore kaduhindukire kandi kuri Facebook no ku mirongo ya telefone turafise Daniel Nsabimana turi kumwe ku murongo ga Daniel.
Yes, turi kumwe cyane Oriane.
Amahoro
cyane.
Meze neza.
Ya, meze neza ndashimira Imana n'abantu baje.
Ni byiza cyane. None akabazo kuri Miss kajanye n'ibi bikorwa ari mu byo kugurisha gutunganya amaparfum n'akahe.
Murakoze cyane. Mperereye Nyamasheke Ruharambuga mu Rwanda. Ndi umukunzi w'ijwi rya Amerika cyane cyane muri Isanga. So ndagira ngo mbashimire ku bw'umutumire wacu ari we Miss Burundi. Numvise afite akazoza keza, afite imishinga myiza, afite gahunda nziza na product nziza. Ahubwo mfite ikibazo cyangwa icyo nifuza kubaza. Ese nk'umuntu utari mu Burundi uri mu Rwanda mu cyaro, ese afite gahunda yo kumugezaho izo product akazibonaho? Ikindi mumumbarize, izo product ntago zihenze ku buryo zizagora abantu kuzibona ku isoko. Murakoze cyane.
Urakoze cyane nawe Daniel. Utubazo twa Daniel Miss. Allo Miss Burundi, turi kumwe, uratwumva?
Hari ikibazo munsi ya mibibazo hari n'icyatike ntumvise neza.
Ego aravuze ati murafise umugambi w'uko kumbure kuzoja kugurisha izo parfum mu Rwanda nabo nyene bakazironka, hama yongera abaza ati none ibiciro byo babimeze gute, ntivyo babizimbye ku muntu asanzwe mu gihugu?
Murakoze. Ikibazo cya mbere, ego ndifuza yuko mu minsi iza Rwanda ruba rushobora na kubone kuronka izo parfum bakazigerageza bakabona icyiza natwe dukora. Hanyuma ku kibazo cy'igiciro, ndashaka kukishyira mu manyarwanda ntihenderazaka ari nokina kuri abato umugani uvuga ko ari ibihumbi bigomba gushika kuri 70. Sinzi ko uwo mutarizira mu Kinyarwanda.
Mu Marundi nangahe?
Mu Marundi ni amajana ijana na 50.
Kuvuga ni nk'amadolari 40, amadolari 40. Urumva mu Rwanda barashobora guca bakura amadolari basha mu manyarwanda bivanye n'idolari aho rigeze. Byumvikana ko atari amahera make, ariko kumbure ku basanzwe bambara parfum barashobora kugira icyo twakwita kuyapresia, kuyikunda, bakavuga bati ako gaciro icyo gitigire kumbure kirajanye nayo. Hama kumbure kuco kuja mu Rwanda naco nyine wacishuti wifuza kuzushikayo naho nyene mu bindi bihugu canke kumbuga ngurukana bumenyi. Duhere ku ico kibazo cha Daniel nyene, naho nyene uriteze kuja ku masoko mpuzamakungu?
Ego nibaza yuko ari kimwe mu byifuzo nkorerako. N'ubu ari cyo ndagerageza gukorerako kugira izi produit duse mu Burundi, ego twese abarundi tushobore kugira nkamuga n'abanyamahanga baba bashoboye kugerageza bakumva niri hajya mu Burundi hakorerwa iki, hita twafikiye n'ibihe. Rero icyo nacyo ni ko ndagerageza ko uno mwaka uhera bashobora nabone kuzumviriza, kuzigerageza, kuba bashobora nabone kuzigura cyane cyane ibihugu nuvuga byo muri East Africa. Hanyuma umuntu akabandanya yagura ashika no mu mahanga n'iyo muri Amerika.
Ego reka twongere duhindukire duhe abandi ijwi ku murongo. Turafise Eustache Musenyeri niyo buhungiro ku murongo. Amahoro neza.
Amahoro neza cyane.
Urahora komeye.
Ndakunda komeye kabisa.
Akabazo kuri Miss ariko arakora parfum mu gihugu cy'u Burundi akanazigurisha ko barakahe?
Ego murakoze. Ikintu agomba kumubaza, namubaze kumva ngo azozigurisha ngo hakurya y'amazi mbega amaze gukura nyinshi zokwiyana ngaha mu Burundi. Akabazo ka kabiri, mbega amamateriyeri premiere ayakura hehe gukora izo produit nyine kugira ngo twumve ko ari amaproduit nyine yakwiye aratuga ibyangombwa yuko yoshobwa nyine kwese ko mpuzamakuru ngo uwo zikenera hoho nk'uri mu Burundi iyo zikura hehe. Tubazo twandikwari utwo murakoze.
Ego tubazo twiza. Mwese duhereye ku kibazo cerekeye matière première, no kuvuga ibintu nyamukuru bikenewe kugira ngo iyo parfum ikogwe, avuze ati uwo bubikura hehe, ibyo bari biboneka mu gihugu canke biva hehe?
Biboneka hano mu gihugu, hari n'ibindi biba bikenewe kuba importe na biba biva mu bindi bihugu, hanyuma nkabisaba bikaja ndabishyira hamwe n'icyo ndonkera ngaha kugira ngo nshobore kubashikiriza izo paka. Ibindi bibazo sinabyo bikeneye
yavuze. Ego yavuze ati quantité, no kuvuga igitigiri cy'amaparfum umaze gutangura guhingura, yoba yarakwiye isoko ryo mu Burundi kuburyo ko ufise nyinshi cyane, hageze canke bikenewe ko zigurisha hanze naho nyene zishobora kuboneka?
Murakoze cyane kuri ako kabazo. Igitigiri cyose ibintu by'ukuri ntigikwiye, navuga yuko natanguje igitigiri nyinshi cyane umuntu akaraba ukungene novuga Abarundi n'abanyamahanga bose bagikunze babyakiriye, hanyuma novuga mu minsi y'imbere umuntu akanayivuyiza hamwe ushaka gukwira isoko nyine ry'Uburundi irakwira n'isoko rya East Africa.
Ego hama avuga ati mu Burundi bashobora kwironka hehe parfum bipfuje kuyigura?
Murakoze. Kuba wayifuza kuyigura yoza kuri Flash ku bahazi, ni kuri Avenue du Lounge yari disponible, hanyuma mu minsi iri imbere gatoyi minsi mike cyane yari disponible kuri Salon de Beauté yitwa So Beautiful ku bahazi, ni kuri Boulevard de Vitrona.
Ego nizere ko Estache yaronse inyishu zose yipfuza. Mbandanye ku murongo wa telefone. Ndabyo ko atashe kubone ko twari dufise, ariko reka hariho n'uwundi aje ku murongo. Marcel amahoro.
Amahoro cyane ndagusuhuje.
Nanje ndagusuhuje, meze neza?
Meze neza. I Kigali turi kugusha imvura, hari akavura rwose, izuba ryari rimeze nabi ariko akavura karabonetse.
Ndumva ndakumva akavura.
Yes, reka nsuhuze n'umutumirwa mwinshi Burundi nakomere cyane. Hanyuma ikibazo rero nshaka kumubaza ni kimwe. Usanga bimwe mu bikorerwa imbere mu bihugu byacu bya Afurika bihenze cyane, birazimbye ku buryo abanyagihugu batabasha kwigurira ibyakozwe n'abenegihugu ku bw'igiciro kiri hejuru cyane. None iyo parfe numvise ko iri muri $40, madorari 40. Kandi imbere mu gihugu harimo umuntu kuva yavuka ugejeje ku myaka 40 yaratunga izo dolari. Bafite gahunda ki ku buryo bashobora gutungiza amasantimitire y'uducupa bakoresha ku buryo nibura wa muntu wo hasi nawe ashobora kwigira porte, kuko nk'ubu muri tujya tubona Made in Rwanda ni wacira henze kugira ngo umuntu wo mu cyaro yigurira ishati ikorerwa mu Rwanda, amavuta akorerwa mu Rwanda, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ishati irahenze, isanga ishati n'ibihumbi 10 by'inaha. None afite gahunda ki kuko bakunze gukora nkaho bagateza ibihugu byabo imbere, bagakora ibintu n'ubundi byoherezwa ku isoko ryo mu mahanga, ugasanga ntacyo bimariye abenegihugu, kandi byakorewe mu gihugu byakaba ariyo bizamura mbere y'igihe. Ugasanga iyo parfe ni nziza, irahenze, nta munyagihugu urayibonaho. Niwundi aho umurundi azajya ati parfe iva mu Burundi, ariko nta murundi ushobora kuyitera. Ugasanga ni ikibazo. Bafite gahunda ki ku buryo ibyo bakora mbere y'uko bajya kugurisha hanze bashobora no gusagura kantite z'abenegihugu, tube duto ariko tuboneke kigurishwa mu bene gihugu murakoze n'icyo kibazo narinzwe
Marcel nkigufise ku murongo ibyo uvuze harimo ukuri kwinshi cyane kuko nivyo koko abantu barakunze kuvuga yuko ibintu bikoregwa mu gihugu hagati usanga bizimbye kumbure hari impamvu na misa ashobora kudusigura ariko nta namwishuriye ikibazo ciwe parfum ikoresha abantu bake abantu si bose bakoresha parfum kuburyo ko mbona umengo parfum byo wabitandukanye na gato n'ibindi bikoresho nk'ishati uvuze burya parfum umuntu arinza yipfuza nuko abakumbure afise uwo muco canke nubwo buryo bwo kuyigura siko bimeze
ariko hano hari ikintu turi bubanze kwemeranyaho ni kuvuga ngo ama parfum ahanini kirareba abajene ugwaruka mu Burundi bavuga ku gwaruka muri iki gihe parfum nziza zigezweho amavuta agezweho n'inkweto nziza zigezweho bikoreshwa n'ubundi n'abajene bakiri batoya z'abana bari kwiga mu makampi mu makaminuza none niba ushobora gukora parfum ndo umujene wiga muri kaminuza ntabona ashobora kuyitera nkanajya nkajya kwiteri yakorewe iburayi ariko iri ku rwego rwanjye urugero ngenda ruguha wenda nkanga nkoresha aho ruzi igira 10,000 ibyo 10,000 by'amanyarwanda iyo mbyikuye nkakagura nkakitera iyo ngiye mu ikanisa dimanche ngenda numva meze neza ariko ni ukuvuga ngo ikibazo yaporutse muri ba bandi bace bayitera ni urubyiruko n'abajene n'urwaruka kandi muri afurika abajene ni bo benshi
tugiye
gukora ibintu biteza imbere ba bajene kugira ngo nabo batubere ba ambasaderi ejo bazisange nabo bakunze ibikorerwa iwacu none ni ntakunda ibikorerwa iwacu ku myaka 30 nzabikunda ku 50 reka twekure abantu basaza bari muri politiki bakabaye bitwaye mu maparufe turebe ba bajene rero dukigira kiri mu makaminuza hirya no hino muri kampi y'u Burundi muri universite y'u Burundi nibanze bakoresha parfum yawe none se niba nabo bakoresha iby'abanyamahanga kandi baguze 20,000 by'amafaranga y'u Rwanda n'urugero cyangwa 30,000 by'amarundi bagakoresha parfum izi 30,000 by'amarundi ariko ariyo hanze kuki wowe utagabanya kampi se wende ukagira utuntu dukigabanyamo ariko nawe ukihangana ukamenya kuri kuyigurisha abanyagihugu kuko ubwo gwaruka nirwo Burundi bw'ejo hazaza none nuko ibintu abajene bagenzi bawe batari bwibonemo ejo hazaza byazakore bakomeza gukora tukindira ibirayi kigaba ari ikibazo aho niba hamba ujya kubona ukabona umuntu w'umujene ararangije ku myaka 40 amahirwe abaye minisita abaye umushikiranganji wa mbere cyangwa abaye perezida agahita arwanya bya bindi kuko ntacyo byamariye abene igihugu
uvuze neza kandi ndakeka na misi ashobora kukunganira ku byo umushikirije urakoze cyane Marcel ibyumviro byiza
murakoze
ego reka duhindukire kuri Miss Kumbure mbere ko tuja kumutumire akurikira Miss Marcel aravuze ati parfait uri kurakorera Kumbure aba jeune bashobora kuba bayipfuza ariko ati $40 hari umuntu ashobora kuba atarigera yabona mu buzima mbega wewe wowe uri kurondera abakiriya baba boss nyene bahejuru cyane kandi akaba ariho wipfuza kurondera canke no mu bajene uzogabanya nabo nyene bashobore kuronka imwe muri zo parfum kuko turaza kuziganira ko ufise izishika zitandatu
murakoze cyane ndashaka gushimira Marcel ucyumvire ciwe kandi nubume ngo kiraje ni cyiza cyane kubera ko nifashije gusigura gatoyi uyu mugambi ku bato babizi umugambi mfite nka misongi urimo cyane cyane gushyigikira abigeme mu bikorwa byo kwiteza imbere nivuga muri business rero ibi yabaye novuga novuga yabaye mwaya cyangwa yabaye no ibikoresho kubera ko inyungu dukura muri ino business y'abapasa ijya gufasha gutanguza urudandazwa rw'abatanguye urudandazwa ruto ruto abavuga abigeme n'abapfasoni gushika unye tumaze gufasha abapfasoni mu ntara zibiri ijya intara ya Kirundo n'intara ya Bujumbura tukaba dushika tumaze kurenga aba nubwo abapfasoni 90 atari bake mu mezi make tumaje kugira nuvuga mu mezi make ntowe nka Miss Burundi
niyo bwira umuntu ashobora kubandanya kino gikorwa ku batuwa babizi gisaba uburyo kandi bwinshi kuko bayita projet social c'est-à-dire nta nyungu nimwe jewe inoba nka mise nkuramo atari uko gushima yuko wa mwigeme ashobora guhaguruka akiteza imbere rero mu kunogita uko maserivisi ngo ikudimba ku babishoboye bifasha yuko ushobora kuryoherwa ino pafa mu kuriha muvuga ayo mafaranga batanze umuntu ashobora gukuramo gufasha wa mwigenewe adashoboye kwiteza imbere ubwa nawe azogeraho yiteza imbere aho nawe azoshobora gufasha abandi bigene rero ni nka sisiteme navuga natoye ifasha hanyuma kuri icyo cy'uko hoba nk'amanza navuga ibyo badisponibwe ku bajene nta kibazo hari ama opisiyo menshi mumbabarize ko mbanjemo igifaransa cyinshi haba mu minsi iza atari ama parfum nk'ayo ndandaza kuko ama parfum afite ubunye navuga aragenze no gukora umuntu ashobora kurengera utwiyorohereje dushobora gufasha wa muntu ariko yavuga wa muntu wo muri kaminuza bashaka kuyikoresha wa muntu ajya ku ishuri wa muntu acyongera ibiryo acyongera ubuzi agitangura nyine agitangura kwiteza imbere umuntu akabagirira nabone navuga verisiyo nabo bashobora kugura rero nibyo onye biri ajenda ariko nabyita mu mugambi tuko tukagerageza kubiheraheza ariko twari turasohora izo ode parfa igishyira kirategura navuga rya soko y'u Burundi na East Africa kandi zikanabu dutegurira ukundi twoshikana n'izo zindi ayo navuga izo opusiyoni zindi zo haba kubizanye n'umwe umwe wese icyo ashoboye cyangwa adashoboye ku interineti
ego nkuko mubyumvise miss yakoresheje uru rudandazwa rwa parfum nka projet social no kuvuga umugambi ushobora kumubera ikiraro cyo kugira ngo afashe abandi rero kubo baba bafise icyumviro cy'ikintu bakunda cyane barashobora kugihinduramo inzira canke ikiraro cyo gufasha abandi nkuko yabivuze ariko arafasha ashika kuri 90 barenga mu buryo butandukanye ego ibibazo birabandanya kuza turafise ku murongo Marcel Mahor murantunga ni Claude Marcel twamurose Claude ni wakurikira ku murongo wa telefone Claude turi kumwe
ego turi kumwe
Mahor
Mahor neza hanyuma jewe mu busanzwe no kuri ndabona neza nanjye umengo ni umuceri ntega ahubwo ndasaba yuko hamwe bishobotse yari akwiye gufata mu mugongo kuko ugiye kubiraba mu busanzwe nk'uru ruganda yatanguje ntazobura n'abantu bakeya muri mu bashomeri bahabwa akazi n'imiburiwe bakaronka agasabune nukuri ahubwo niwo gushyigikirwa niko nabivuga
ego turakumbure turabaza misi ababo bariko baramushigikira muri kino gihe aba ari bo twarumvise ko ku rubanza yari karasohora icese aya maparfum umugwi w'igihugu payeje niho wari uri tukaba tuzi ko payeje ari umugambi wa leta wo gufasha abajeune ugwaruka kugira ngo biteze imbere misi boba muba mukorana na payeje boba hari uburyo kumureba bashigikira mu buryo ubona buriya kugira ngo umugambi wanyu utere imbere
murakoze muri uno mwanya igikorwa dukorana na payeje cyane cyane ni cyo kurondera ukungene dushyigikira ababigene bari muri uno mugambi wo kwiteza imbere ni umugambi nkuko nabwiye uri sosiyali kandi ari we natanze navuga cyangwa nagwaniye niko navuga muri bino biganwa rya Miss Burundi rero kubera ko ari porogaramu yo gufasha abajene iyo payeje tukorana hafi na hafi zira muri abo bajene na ba bandi dukunda kwibagira aribo bigeme nabo ni bashobore kubenefisya iyo porogaramu ya leta
ego uraza kutugira mu kanya kumbure tuje mu idoni duzaya ma parfum ngena meze ngene yitwa impamvu wateguye uko yateguye koko nk'abari ku mbuga ngurukana bumenyi barabonye yuko hariho izitandukanye zifite amazina atandukanye ariko reka mbanze mpaka ryo Dani ku murongo uraho neza Dani
muraho ndabara mu kigendera mu bintu mu minsi wacu
ego
okay jene Daniele Mugisha muri Finland. Nagira mbanze nshimire kwanza mwe mu mpaye umwanya kugira ngo nganire ku kuyu kwizi kugwa byiza byiyo mu minsi wacu. Yewe rero nta kisenda mubaza ahubwo numva ngomba kumakora gashane cyane kuri kugwa byiza yakoze. Alo?
Ego turakumva.
Ego me. Ndasubira inyuma gatoya ku itorwa ry'uwo minsi igihe yatorwa abatari bake mwarabyumvise abari mu ruhande abafana abandi kumbure batishimira yuko yatowe murazi ko bavuze amajambo menshi. Ariko jende umuntu namye mbona yuko uyu azova mu kintu igituma ndavuze n'igiki nuko mu Burundi hamaze kuba abamisi atari bakeya ndabikurikiranira hafi cyane rwose. Nta mu misi yewe bigene mbona mu bintu bemera bazokora akora ikintu na kimwe kumbure barakora nyine dukeya cyane bagakora iki mugabo mu by'ukuri nta bikorwa biboneka nk'ibi jene bigene mbona abamisi bakora mbere gusanga mu mahiganwa nkayo abantu bamwe bamwe no makomenti bagenda bavuga bati abamisi ntacyo bamaze nta nicyo bamarira igihugu ni kwirira amafaranga utuntu nk'utwo. Rero kubona uyu umisi ngaruko akoze ibintu nk'ibi mu misi mikeya cyane atowe yendo vuga ati ku bwanjye ndamushimiye cyane ariko kandi kanamusaba yuko ahubwo yoca ashishikara agakora n'ibindi bamwe batamwemera kuko sikwanguha murazi ko hari abamupinze atari bakeya nubwo hari abamufana n'abamushimye nka twebwe nanje ndimwo acakora n'ibindi yemeze na ba bandi bamwe batabona ubwiza afise babubone neza bisiga agaparufe kamota nibataryoherwa bazaba bagwaye ikindi kintu. Murakoze cyane
none tukigufise ga Dani uri wowe uvuze ko uri muri Suwede nibyo uri mu bihugu by'amahanga muri Finland muri Finland none ndi wa mufasha kuronka isoko muri Finland ko kumbure usanzwe umufana kugira ngo
yiteze umufana vraiment ahubwo nanje ndumva niyo ntumuronkira isoko kumbure ariko nzogerageza mugabo no tuma basingura nanje akakando nyikira nkisiga ahubwo adresse twumuronka gute na adresse ko twuronka kumbure n'abandi badukurikiye bumva ukuntu boronkaga akagapafiyumu hanyuma tuze tugakomande tuhisiga tukiponde.
Ego ndakeka amadorari 40 ntiyo kunanira.
Oya niyo bijyana kubera ko ndamwemerana natanga byo.
Ego miss kumbura akuvugishe mbere yuko uva ku murongo. Miss jambo ni rwawe. Miss yagukeje Dani tukigumufize ku murongo.
Murakoze cyane birashimishije by'ukuri birangaze ku mutima ko mubikurikirana mushimye ibikorwa tumaze gukora cyane cyane n'abakobwa kandi neza ko bagiye kubatangaza kuko novuga intahe tumaze kuronka sizike tuzazikoranya kugira ngo nabo murabe ndi hajya ari bifitakaye kamaro gufasha umuyigeme ndi bifashije wewe nyine ufashije umuryango we wose sibenze wona bashe kumbi naye nyine zabo rene atari jenize kuzibabwira mukabona ko hajya aye yageshe cyane kwa bifisa mwana w'umugeme.
Ego hama twongere tubandanye ku murongo turafise Ali Kazenez.
Ego kaze murakoze. Na hora.
Ego turaho turashima nawe.
Natwe namahora. Ngenda ngira ngo mbaze n'iki hari ni okay dushobora gusoma cyangwa tukaba twanareba ariko ntitumenye amagambo cyangwa amajambo amwe namwe yeye afite n'abantu akamaro ndagira ngo misi adusobanurire ijambo platform ibyo harimo benshi baba bakurikiye oke nge ndabizi harabo ndimo kubariza ese platform ni iki ese imari y'iki rubanda ese imari we imumari y'iki icyo ni ikibazo cya gatatu platform ni iki imari y'iki rubanda ese we imumari y'iki
Ali uvuze platform cyangwa parfum
platform
platform iyihe urubuguruhe
ize platform akoresha
mbuga ngurukana bumenyi ziwe
yego ese imumari y'iki ese imumari y'iki rubanda ese ni iki zamufashije ahageze ubu ni iki zamufashije
Murakoze cyane Ali Miss
Ego murakoze cyane ambajije itari cyo platform
ndakeka yashatse kuvuga ati imbuga za platform imbuga zitandukanye ukoresha zobaza kumari iki zoba zifite yakahe kamaro abanyagihugu muri rusange
sawa platform gambere ho nkoresha hari izino vizita no kwita social media hari izi do ku mateleviziyo ma radio yoje ico zamfashije cyane cyane no kuga ni kumenyesha uno mugambi w'abakobwa nabe muri no minsi kuva mbaye mise w'u Burundi nafasi akanya cyane cyane ko kumenyesha ni mbega kweri kibikenewe yuko dufasha umwana w'umukobwa mu kwiteza imbere kweri ki no mu kuvuga hamwe tuko turavuga ngo tuko turafasha ngo urwaruka kweri tutavuga ko hajya ari by'ukuri mu rwaruka ntibahura no vuga n'amadefi amwe ntibahura n'intambara zimwe rero umwana w'umukobwa kenshi ntibazivuga ntibavuga intambamyi no vuga mukungene twarizwe intambamyi mu mashure bamwe bahibeye hagati n'izindi rero izo mbuga zarafashije cyane gushobora gushikiriza ibyo byiyumviro abantu bagasanga kuza barabiganira ko n'abandi bumva uwo mugambi wanje bakambaza nimbe hajya twogushigikira gute be naho dufate mu ntara yacu woza kudufasha ukadufasha kwigisha abapfasoni b'iwacu tubona ko bashoboye mugatubuze inyigisho dufate rero novuga ko izo mbuga nizo nico zafashije cyane cyane hanyuma ikindi numvise ngo byamariki igihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda nomenya cyane kubera ko naho mperutse mu Rwanda cyangwa ngo menye nimbe abene igihugu b'u Rwanda ninde babayemo gute ubuzima bwa Miss Burundi ariko nshobora kuvugira abene igihugu b'iwacu Burundi cyane cyane abo bakobwa abo bigeme navuga ko zino mbuga zarafashije cyane mu buryo bwinshi aho n'utahora yibaza nimbe mbe hajya anye umugeni w'umurundi kazi se nicyo kimwe n'umusore bose ntahora n'iyibazo y'imwe rero kuba ndavuga ntiyoya hajya ariye umugeni wa yaciye muri iki muri bashoboye gutya ibyo ni byo navuga cyane cyane byafashije abo bene gihugu hama umuntu akajya umuntu amenye ko nkora cyane mu mitsi guteza imbere abakobwa akambwira nk'ibyanjye nari mfite umugambi wo guteza imbere wo guteza imbere abandi bigeme bagenzi banjye ninde nitwoshyira ingufu hamwe dushoboye kubikora nk'uko twashoboye kubikora mu ntara ya Gitega mu minsi iheze aho twafashije cyane cyane abapfasoni biteje imbere biciye mu myuga nk'uko navuga ko ari egizampure cyangwa icyitegererezo cy'ukungene bivuye kuri zino mbuga umuntu ashobora kwifatanya n'abandi cyangwa kumenyesha abandi haja ari bimwe mu mucyo twokorera ko cyane cyane nk'abarundi hamwe n'ibihe biteza imbere umugeni wacu.
Goreka urakoze tubandanye twakire n'abandi banywanyi turafise ku murongo John John ku murongo wa telefone uratwumva. Alo?
Alo?
Yego.
Ndabonga tindiye neza.
Eh. Duga ku ijambo.
Yego. Ego ngira ngo gutereera ku cyangwa gutsembura ku mugo mu Burundi yashire ku kiri kiri igikorwa kiwabona. Mhm. Kiko turaraba muri ku bya Afrika. Ugwaruka ruri hasi cyane ku bikorwa babwenge bw'ushobora gushyira abona imigambi yazo, ariko kuba ibindira ko biza no kumumemezi wawe katiba dufite muri iyi Afurika radiyo ko cyane cyane ku izi mbuga ngurukanabumenyi radiyo n'ibihugu bihugu bya Afurika n'akarorero ibihugu biri muri East Africa, hari n'ibihugu bitaragera ku rwego nk'uko umunyagihugu we cyangwa umuntu wayegereye ahari ashobora kubwira kuba ashobora kumenya icyo imbuga ngurukanabumenyi cyangwa nkoranyambaga icyo gisigiwe aho ngaho hose ashobora kumenya ati ibintu bimeze uku cyangwa bikorwa uku cyangwa ingene imibereho yayikura. Rero birasa no ku buke bw'ubumenyi u Rwanda rwari rufite, kandi iyo umuntu adafite ubumenyi bukwiye n'ibyiringiro byo kugira ngo areme ikintu gihiye kinyumva bwenge gihiye biba bityo. Rero ngerageje kuvuga muri makidende iri mu rindi mugambereriye mu karere ka kiafurika y'ubumanuko iri muri Zambia. Ubyikuri itegereza n'igihugu cyacu cy'u Burundi ivuze muri make populasiyo y'u Burundi ukaraba ubwo bw'ibiriko ku bumenyi n'ibijyanye n'ahita ibyo bikwiye kugira na interineti usanga turi hasi cyane, ariko uraziye ko bindi bira kubegogeje. Kandi ikindi nacyo urabyanye kidege ubu kutamenya ikintu muri make nibaduha twoba kudashaka kwa muntu, kuko icyo ukeneye cyose birarondeza ukajya kuri ma serivisi sosiyete ariko niyo ma interineti ukakironka. Rero rwagwaruka hamwe bworonka ubumenyi bushingiye aho ikiyo bigeze birindira byotuma n'ubundi rwaruka rubagegereke mu mutwe rugashobora kwishingira imirimo cyangwa rugakora ibintu bya bwenge apana yuko yamabona ikintu ari uko akibonye mu isaki atazi n'iyo cyatekewe atazi n'uko gikorwa atazi n'icyo gikorwa. Bigafasha yuko nk'ibi bihugu igihugu cy'u Burundi gishobora gutera imbere cyane cyane turanye nko ku bigeme. Bigeme bari kugeza bari ahantu muri ya mategeko kugira ngo bigeme nyasi bigeme ngo kwiga ya mashuri yisumbuye ngo nageze nayo arakwiye mugamo washoboye kushobora gushika ku izi mbuga ngurukanabumenyi hagenze neti kwiye bashobora gusoma kabona yuko afite uburenganzira bungana ubw'abandi imbere y'amategeko. Kandi uburenganzira icya mbere imbere yo kubuhabwa ni ubwiha ukumva mu mutima ko wisanzuye kumva ukwiye wikwize n'andi muntu nayo muri cyubahiro shaka guhubwa uburenganzira utabwumva mu mutima ibyo kugira ubona kungana n'abantu byo kwa musiga by'ibiro bya ngo niko byubakwa niko byubakwa ibyiringiro nk'ibyo, ariko ashoboye kuba ari fise ahantu yicara akaganira n'abandi akumva ati muri iki gihugu ibintu bimeze uku bagendeku ashobora kuba developpe mu mutwe akagirana. Ikindi nacyo ngerageze isa n'abajya ku ruhande gisa n'urwa guverinoma yacu y'igihugu ise iziko guverinoma yacu yakwiye kuraba nayo nyine, kuko irazi ibifite n'uruhara runini kugira ngo icyo gikorwa kigeraho gishyire nimba ari ikintu gikwiye gukorwa. Aba urugero ukagume mu nibwo Burundi bwinshi nimba Umurundi w'uno munsi adashobora kuba mu bitanya adashobora kuba amenya interineti icyo ari cyo sinyumvira ko umuntu uvuga mu bibiri azoba yizi. Kandi nicyo gituma abategetsi bacu bakwiye kwicara ikibazo kuko ugaruka muri ibihugu aho bigiye by'isi
atandatu icyarimwe hoba hari impamvu ko tuziko benshi bakunze gusohora imwe buri mwaka cyangwa buri myaka ibiri ariko wowe washimye kuzisohora zose icyarimwe niko byari bimeze hamaze zitwa ngo iki zimeze gute
murakoze cyane gituma nashimye gusohora atandatu no kubera ko mu bisanzwe icyinziyo kikiza nashaka gusohora 21 niyo mpamvu iyi connection ikonoyika yitwa 21 legacy bisigura amaheritage akaba atari novuga mu kirezo byita iragi simba ndi ko ndivuga muga nashimye kuvuga iragi twasigiwe n'abantu batandukanye bo muri Afrika ero muizi zambe mbaenda sohora rizo zitandatu reka ndagira dondorere umwe imwe imwe yitwa Mansa Musa kubatamuzi yatwaye nivuga Empire ya Mali agace haza nandi nawe ni wo muri Sud agakurikira Cleopatra ni muri Egypte agacha kurikira Queen of Sheba yatwara ahantu kera hitwa kwa Yomi ya Saba ariho uwunye hazwi nka Ethiopia hagakurikira mwezi kubatamuzi mwezi ni titre ya Yugami Burundi kera habaho ntare mwezi mutaga na mwambutsa rero muri bo yabaye aritirwa ipafa imwe n'imwezi hanyuma uwa nyuma nawe akaba ari Eva ariwe umugore wa mbere tuzi muta muri isitwa muri kahise rero bikaba bizwi yansisituma niko navuga yuko umugore wa mbere yerekana ko yari umunyafurika kazi ko ashobora ko cyane ko kuba bita bigiri hejuru cyane yuko yari umwirabure w'umunyafurika kazi
ego murakoze cyane kuzidusigurira izo parfum none akamoto zitandukanye gute muri make mu majambo make zitandukanye gute mu kamoto kazo
mu majambo make no vugani bombi sante technique rero mu mukeshi ma parfum haba hariho izo mu bavuga ngo zimotacike nk'amashugo cyane zimota nk'ibyamwa cyane zimota hariho ama no vuga utumoto keshi turanga ibice ku isi ugasanga nko muri Moyen Orient wasi utumoto bakunda mu Burundi aha muri Afurika twese utumoto dukunda rero niho keshi usanga bitandukanye muri uko mbere usanga ziri cyane cyane nk'amashurwe izindi zikaba zikaze gato y'ubuzo muri Moyen Orient izindi zikaba zifurayi niko navuga mu mbabare kutanditiza amajambo menshi yo mu Gifaransa
ego none izi parfum zo bari z'abakenyezi gusa nabigeme canke harimo z'abagabo canke bimeze gute
byose zirimo izi z'abagabo harimo n'iz'abagore harimo n'izo ngo z'umugabo canke umugore uwo ari we wese ukora yabishyira ukoresha ibyo bakunda kwita amaparfum unisex
none kubifuza kukuronka kugira ngo kumbure mukorane cyangwa bagure iyo parfum bo kuronka gute no ku mbuga zawe dusoze
nta kibazo bondondera kuri email zose ziri disponible ku mbuga iza marido sosyo muga no kubona ndera sho kwandika ni 2022@gmail.com kando
ego urakoze cyane uyo yari Kevin akabari Miss Burundi mwaka wa 2022 Kelly Ngaruko wakoze cyane kuganira na Radio ya America n'abanywanyi babo turagushimiye cyane ndashimiye n'abamfashije mu bwinga bw'ivyuma Nadia Tahaya bashikirije amajwi n'abanywanyi bo kumbuga ngurukana bumenyi bahamagaye mwese mwari muri kumwe na Oriane itanga ishaka ndabashimiye cyane mubandanye mwumviriza ijwi rya America.